kuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Ikaze mwese.
Twaramaze n'ubwicyo tuvuze dusaba yuko abamenyesha makuru botezurirwa canke bakarekugwa ndetse bakaburana bava mu mihana yabo.
Uyo ni Onesime Harubuntu arongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. OMS yafashe icyemezo cy'uko Ebola mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiri kibazo kibangamiye isi, naho yagabanutse cyane. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Iki cyemezo cyafashwe n'abahanga ba OMS baterana buri mezi atatu iyo hari indwara y'icyorezo iteye ahariho hose ku isi. Ejo bari mu nama i Geneva mu Busuwisi kugira ngo basuzume niba Ebola ikiri ikibazo cyihutirwa ku rwego rw'isi. Umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Ghebreyesus yasobanuye impamvu Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose, ati nubwo bwose yagabanutse cyane muri Congo, isi yose igomba gukomeza kuyitondera no kuyirwanya yivuye inyuma, kuko umuntu umwe rukumbi uyirwaye ahantu nka hariya hahora umutekano muke ashobora kuyikongeza imbaga. Dr. Robert Stephen ukuriye itsinda ry'abahanga ku ndwara z'ibyorezo ba OMS nawe yashimangiye impamvu bafashe icyemezo ko Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose. Ati turacyafite impungenge z'uko abantu bashobora kwirara kandi ko Ebola ishobora kubyutsa umutwe turamutse duhagaritse vuba vuba ibikorwa byo kuyirwanya kandi tukibona abantu bashya ifata. OMS ivuga ko abantu ba nyuma banduye Ebola ari batatu gusa mu cyumweru gishize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu kwezi kwa munani 2018, abantu bose hamwe bayirwaye mu ntara za Kivu ya Ruguru na Ituri ni 3,431, barimo 2,253 yishe.
Urakoze Thomas Kamirindi kuri iyo nkuru. Tukiri ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, katujana muri Amerika. Inama Nshinga Amateka yahuye ku nteguro y'itegeko rishobora kwima uburenganzira Perezida Donald Trump gutera igihugu cya Iran. Mugenzi wacu Tim Ishimwe turi kumwe atubwira ibindi.
Hano i Washington, Sena ya Amerika uyu munsi iratora umushinga wanga cyangwa wemeza niba Perezida Trump afite ububasha bwo kugaba ibitero kuri Irani mu gihe byaba bitemejwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Yandika ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yanze ibyemezo byafatirwa muri uwo mushinga, avuga ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'igihugu. Ahubwo ahamagarira abasenateri bo mu ishyaka rye kwitandukanya nawo nibawutore. Nyuma y'ubugororangingo bwakozwe kuri uyu mushinga ariko, hari amahirwe menshi yuko abasenateri batari mu ishyaka ry'abarepublikani ari naryo Perezida Trump akomokamo bashobora kwisunga abasenateri 47 bo mu ishyaka ry'abademokrate bagatora uyu mushinga. Biramutse bigenze bityo, nta kabuza uyu mushinga watorwa, ariko Perezida Trump nawe yakoresha ububasha bwa veto mu kuburizamo. Umusenateri wo mu ishyaka ry'abademokrate Tim Kaine yavuze ko nta ntambara yagombye kuba hagati ya Amerika na Iran keretse gusa inteko nshinga amategeko ibyemeje. Kuri uwo musenateri, intambara ni ikintu kigomba kugibwaho.
Reka tuje mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Haravugwa inkuru yitabwa muri yompi y'umuririmbyi azwi cyane Kizito Mihigo. Amakuru ataremezwa n'inzego zibishinzwe, kuvuga inzego z'umutekano, avuga ko Kizito Mihigo yafashwe ashaka gutoroka igihugu. Yereke tubaza mumenyesha makuru y'ishuri rya Amerika Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda.
Amakuru y'ifatwa ry'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo yatangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Ni amakuru yakwirakwijwe bwa mbere na TV1 ikorera hano mu Rwanda, ivuga ko nubwo inzego zibishinzwe zitari zakayemeje yo yari ifite amakuru ko bwana Kizito Mihigo yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ubwo yashakaga gutoroka igihugu yambuka mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika ikurikirana ayo makuru yavuganye n'umwe mu baturage bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru, akagari ka Remera, wabonye uko byagenze maze ayibwira muri aya magambo. Natangiye mubaza uko byagenze.
Uko bya byagenze nokuba Kristo nyine rero babonye ahantu nyine aryanye mu gashyamba ari impande y'umupaka nyine mbese haburaze nk'iminota nk'ingahe ngo yambuke umupaka
nk'ingahe
yewe hari hasigaye nk'iminota nk'icumi wenda cyangwa hagati y'itanu n'icumi niho bamufatiye nyine ku mupaka
yambaye ate
bo yambaye neza imyenda y'imbeho yari yambaye na sime n'igikapu kinini cyane ahetse mu mugongo nyine
babwiwe n'iki ko yaragiye gutoroka
ikintu babwiye cy'uko yashatse no gutanga amafaranga ngo bamwambuze abamubonye bwa mbere nyine bagaceke kubera kubivuga atanga ibihumbi magana atatu baranga bahamagara abasirikare nyine
ababibonye ni bande ni abaturage
ni abaturage bamufashe
kugeza ubu ngubu rero arinzwe nande
arinzwe n'abasirikare n'abapolisi
ubu tuvugana gutya
ubu tuvugana ubu tuvugana kuva aho ndi na hari na munoturimo
hari ibisobanuro bari kumubaza
ntabwo dusungereye ubu tuvugana ntabwo dusungereye kuko bamutambukije mu isantere y'ahantu bamumanukana nyine n'abanyeshuri bamushungereye basungereye nyine ubwo rero bamwicaje ku gahanda nyine kayira kajya ku gisirikare nyine
aho bavuga yaragiye gutoroka anyuze mu mupaka uzwi ni ahantu hameze hato
ntabwo ari umupaka uzwi kuko yari ari guca mu tuntu tw'udushyamba nyine tw'ibihuru
mu kiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu madame marie michel umuhoza yadutangarije bwa mbere ko nawe yarimo abona ayo makuru acaracara ariko ko akiyashakishiriza hasi no hejuru yaza kuyamenya akayadutangariza no mu zindi nshuro zose zakurikiye niko yatubwiraga kandi atwizeza ko nagira icyo amenya akidutangariza birumvikana ko tuza gukomeza gukurikirana iby'iyi nkuru mu nshuro zose ijwi rya amerika yagerageje guterefona bwana Kizito Mihigo kuri telefone ye ngendanwa twasangaga itari ku murongo kenshi twakunze gusubizwa mu ijwi rigira riti
The telephone number you've dialed is not available. Please try again later.
Icyakora amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga yo aremeza ko umuhanzi Kizito Mihigo yarangije gufatwa agafungwa. Uretse amakuru ari kuvuga yo gushaka gutoroka k'umuhanzi Kizito Mihigo, ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba hari ibindi birego yaba yagirizwaga bikamubera intandaro yo gushaka gutoroka igihugu. Umuhanzi Kizito Mihigo wamamaye mu ndirimbo zihumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'izihimbaza Imana mu kwezi kwa cyenda 2018 nibwo yasohotse mu gihome ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ni nyuma y'imyaka inafunzwe kuva mu 2014 ubwo yashinjwaga ibyaha birimo no gushaka kwivugana bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Icyo gihe kubera kuburana yemera ibyaha niho haturutse impamvu nyoroshya cyaha zo kumugabanyiriza igihano akatirwa imyaka icumi y'igifungo nyuma za guhabwa imbabazi. Idosiye y'umuhanzi Kizito Mihigo yarimo umunyamakuru Gana Kasiye Ntamuhanga kugeza ubu wemeje ko yatorotse ubutabera. Uyu yari yakatiwe gufungwa imyaka 25. Irimo kandi umudemo Jean Paul Dukuzumuremyi we wakatiwe gufungwa imyaka 30. Echo gira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru twibutse kandi tumenyesha abanywanyi bacu yuko iyi nkuru yari yanatambutse amakuru yacu ya kare bibisigura ko ari ibintu byabaye kare aho hari mu masaha tano zo mu gitondo mu masaha y'i Kigali mu Rwanda. Ni inkuru ijwi rya Amerika ibandanya gukurikiranira hafi tukabashikiriza ibyayo bindi mu makuru ari imbere. Urakoze cyane Eric.
Kwa suhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika dukubitira mu Burundi ishyirahamwe ry'amaradiyo risaba ko abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ibohero rya Bubanza bari kugwa ako kamo gatewe kuri runo munsi igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umunsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika gifatanyije n'abanywanyi bayo umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana arayidusomera.
Bamwe mu Barundi barashima kandi barashyigikiye ibikorwa by'amaradiyo yaba yatsamiranira ku butaka bw'u Burundi canke mu makungu. mu gihe Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe iradiyo. Bavuga ko ayo maradiyo afasha cyane mu kumenyesha makuru yaba yo mu gihugu hagati canke mu makungu. Ikibabaza bamwe mu Barundi ni ingene bamenyesha makuru batotezwa mbere no gufungwa bagafungwa.
Wambije ndabona kuri radiyo itanga akazi kandi iratanga akazi abantu bakaronka icyo bakora bamenyesha amakuru cyangwa n'abandi. Hanyuma iyo bamenyesha amakuru bamaze gukora icyo kiba amakuru abene igihugu abagezweho bigezweho bakabimenya ibihe biraba bakabimenya ibihe birabera mu gihugu no ku isi. Maze kuba mu buryo buzimbuze kuvisa 10,000 ashobora kuri radiyo nkumbure kuvisa amakuru hirya no hino.
Radiyo riratuma habaho ibeshuzwa ry'ibihuha rimwe bimwe bavyavuzwe mu kibano canke ahantu atandukanye. Bimaze kuvugwa ku iradiyo abenegihugu baragira icyizere bakabona ko ariyo nkuru y'ukuri.
Twumvise amakuru akavuga nyene ibiganiro rero nyene dukumvise nyene tugategeza
turategeza amakuru y'inkino tugategeza umupira ukuntu bigenda reka turumva nyene n'ibintu bya koperative nyene ukuntu bigenda
amashyirahamwe yaraje kubera twabyumviye nyene kuradogira turonke ukuntu twoza turadandaza.
Amaradiyo ntukivuga mu bwisanzure uri kurumviye usanga nyene hari abamenyeshamakuru bariko barapfungwa abandi bagahagarikwa bagapfungurwa iradiyo umenga ntibakisanzuye ugasanga mbere n'amaradiyo ntitukitayeho kuyumvira cyane.
Leta y'u Burundi ibicije ku mushikiranganji wo kumenyesha amakuru yatunganije ikiganiro ku bamenyesha amakuru kijanye n'uno munsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo. Mu ijambo ryiwe umushikiranganji Frederic Nahimana yatangaje intambwe leta imaze gutera nishingwa gikigega cyo gufasha amaradiyo
mu mahera ategekanirwa gukoresha na leta muri uyu mwaka 2020 ushira umwaka 2021. Ayo mahera yikigega cyo gushyigikira umwuga wo kumenyesha amakuru asanzwe arimo bisigura rero ko icyo kibazo gisa n'icyamaze kwishyurwa.
Uwo mushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha amakuru afise icyo nigura amaradiyo amwamwe ayo nayo nayatanga akazi ku bamenyesha amakuru ariko adafise uburyo.
Iyo rero umuntu aje avuga ati ngomba gushinga radio nagomba gutera kama abantu bashinga amaradiyo no kwitegura mu buryo iyo twarabibonye ko ari abantu bakora badahembwa buhita bakora bushake novuga butagira igihe bugera ko bagomba bashinga amaradiyo bitebuke mu byerekeye kwakira amaradiyo no kuyemeza mu harimo agahazi ako rero tukibaza ko azotosorwa mu byerekeye amategeko.
Umunsi mukuru w'umpuzamakungu hari wiradiyo uhimbajwe mu Burundi hari abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze amezi ane bari mu ibohero. Abo bahagaritswe n'ubutungane igihe bari bishikiye mu ntara ya Bubanza gukora amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye uca bagirizwa ko bakorana n'abari bateye muri iyo ntara. Ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi ABE rigasaba ko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu borekugwa. Onezime harubuntu arongoye iryo shyirahamwe
twaramaze n'ubugira ico tuvuze dusaba yuko abamenyesha makuru bo tezurirwa canke bakarekugwa ndetse bakagurana bava mu mihana yabo kuno munsi urumva ntibirakunda ariko tuguma tuvuga gusaha dusha dushishikara kwibutsa abamenyesha makuru yuko boshishikara nabo kumenya amategeko abagenga kandi bakamenya ko mu gutanga inkuru tuza kumenya ati mbega ingaruka z'inkuru ni gute cyangwa
icivugo cy'uno mwaka kukaba ari ugushyira imbere butandukane mu nganda zo gutegura amakuru no mu buryo bwo kuyashyikiriza.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika y'ukwezi kwa mbere umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Barundi CVR warabandanyije ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu bwicanyi bw'agahomera bunoha bwabaye muri mu 1972. Ibyo bikorwa byabereye mu ntara ya Karuzi kuva ku igenekerezo ya 29 by'ukwezi kwa mbere gushika kwa mbere nyene. Ivyo ntibibonwa co kimwe na bamwe n'abandi. Mu kiganiro mu kanya gaheze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yayaze na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishirahamwe ACE Genocide hamwe na Frederic Nzeyimana harongoye ishirahamwe Le Collectif des Survivants et Victimes du Genocide de 1972. Emmanuel Nkurunziza aratangura avuga icatumye ishirahamwe giwe risohora urwandiko rwiyamiriza ibikorwa by'umugwi CVR.
Icatumye dusohora urwandiko ari n'icatumye kubona kera twamira tera ibyatsi bikorwa biba bigomba kufubya ukuri ku banyabwoko ryakozwe mu Burundi rikorerwa Abatutsi nk'imaze gutohozwa mu 1996 igihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryasohora urwandiko rwacu rwerekana yuko umugabo ari ku butegetsi Sahwanya Frode we niwe washinze iyi CNDD-FDD yemeye kunyabwoko rikorera Abarundi mu bwoko bw'Abatutsi. Hanyuma rero tukaba twagiye turakurikirana ishyirwaho ry'umugwi CVR bwa mbere na mbere waroyeho mu makosa kubera bene kugushinga bacumvikana igituma n'uko bikenewe wojaho bari bumvikanye yuko urimwo igice cy'ubutungane, kuvuga Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ariko kubera nyene babonye yuko bibaye ubutungane bukozwe neza bene gukora ubwo bwicanyi no bavuye baba ariko baragenda mu mugi, ni ukuvuga iyisende defite gihari yavuye muri iyo foto yakoze igihonyabwoko baciye bakuramo ico gice bararenga ku byo bumvikanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri 2005 igihe haza ico bise Commission Calmo. Bari bumvikanye ko kubw'umugwi urimwo Abarundi n'abanyamahanga mugabo abanyamahanga babona ko batarimwo usigara noneho yiganjemwo bene kwagirizwa kuba bakoze igihonyabwoko rya hano Abatutsi. Tunyarukije rero twavuye dukurikirana ibikorwa byabo imbere y'uko banawushinga iyi leta ihari igena abahinga yavuze bari muri Commission Technique yo gutegura umuntu w'iyo CVR. Muri abo bahinga nyine harimo abagirizwa mu ntara ya Muravya no mu zindi ntara bagenywe badumwe kuri tokeni ishyirahamwe mpuzamakungu yuko bari mu batunganije ari nabo bararika igihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu 1983. Nk'uko umeze ntibikwiye bushobora shakabiri rero aho batinze bakagenewe uwo mugwi muri 2014 urabona yuko utanguriye gukora ari nacyo catumye tudasubira kurenga ko rwamaze kuri kubiraba nk'ejo bundi baradutse mu ntara ya Karuzi umukuru w'umugwi CVR arashikiriza yuko ngo batse ngo ibihumbi n'ibihumbi by'ibiziga by'abarundi bishwe mu 1972 ntashikirije ubuhinga kuvuga metode scientifique yakoresheje kugira ngo atandukanye ko ari ibiziga bya 1972 canke arimwe by'Abatutsi 1993 igihe Sahwanya Frode yafashe inganda kamara Abatutsi ngo iriko ihora ndadaye.
Ego mena mwe Frederic Nzeyimana ibikorwa byo mu rwi mu bibona gute ka urwandiko rwasohoye na nishamwe a se genocide na rwo nyene mu rubona gute
kubiraba mu gwisi ibikorwa byo mu gwisi CVR twebwe nka bahurikiye mu runani kwa collectif de survivants et victimes du génocide de Hutu de 1972 turongera ko na imbere n'inyuma ya 1972 kuko kuri twebwe ibonyabwoko byabaye mu Burundi ntibitangura mu 1972 bitangura n'imbere yaho rikongera rikabandanya. Umugwi CVR kuri twebwe wari wahawe kwiga amabi yose yakozwe mu Burundi kuva imyaka babahaye tuvuge cyane cyane twebwe iyo turaba ni kuva imyaka y'igihumbi kimwe na 1960 gushika ku 2005 urabye neza ukitonda ukaraba ibyo basabye umugwi wa CVR gukora je ndiko nabivuga mbona babahaye gukora ku mabi yakozwe n'amareta yariho kuva mu 1965 gushika ku 2005 izo leta nazo zatwaye Burundi kuva ico gihe zose zari leta ariya micombero canke yabagaza canke yabuyoya zose twebwe tuvuga ko ari leta zari ziganjemo Abatutsi b'abahima. Biriko birigwa byose na CVR na mabi yakozwe kuri ico gihe abo bantu aribo bari bagitwara Burundi kuva igihe bakuriye iyo two kwita leta y'abaganwa 1965 by'ukora paga 1966. Hama rero twebwe ku ruhande rw'iwacu ni nk'uko CVR wabaye kuri twebwe ibyabaye 1965 2008
1995 yose kuri twebwe n'iryoho nyabwoko ryatangwe kuva igihe izo leta ziganywa abatutsi babahima batangwe gutwara Burundi. Hanyuma rero dufate ko Sevier yategezwa kuba ikiri kwiriga nyamukuru ari icyo nyine cyiho nyabwoko ryabaye mu Burundi. Uti gute twishimikije ingingo y'inama mpuzamakungu ONU yo mu gihe cy'umwe mu majeshi na 1940
mwabonye ko twakoresheje Monsieur Frederic mwabonye ko twakoresheje ubwicanyi bw'agahumira burunwa kuko ihunyabwoko ni ikintu gihambaye cyane rwose eka n'ishyamwe mpuzamakungu ryo ryafashe ingingo yemeza ko koko ubwo bwicanyi bw'agahumira burunwa ari ihunyabwoko.
Kuri twebwe ni ihunyabwoko ko twishimishije nyene ingingo y'inama mpuzamakungu nitubwire ihunyabwoko ibyari ryo hama tufashe uko babivuga bavuga ati iyo na ingingo y'inama mpuzamakungu iratomora neza ko ihunyabwoko ari icyaha kibi neza na neza gikorwa n'amareta kandi kidaharigwa leta z'isi yose harimo n'Uburundi zikaba ziyemeza guhana bene icyo cyaha mu gihe byibonekeza neza ko cyakozwe cyateguwe neza mu buryo bupangapanze kandi mu ntumbero yo kuzimanganya umugwi w'abanyagihugu cyangwa abasangiye ubwoko cyangwa abasangiye umuryango cyangwa abasangiye idini. Ibyo akaba ari byo byabaye mu mwaka w'1992 imbere n'inyuma yaho igihe leta y'Uburundi yariganywa abatutsi b'abahima iha gufata mu gihugu cyose kandi ku mugaragaro izuba ryakayiva atangwano iri mu Burundi ntambara yariho abarundi benshi baturuka mu miryango amaclan y'abahima barenga kuyavu inusu y'umuriyoni
icyo kibazo
impapuro z'amazina mu buryo atampaye kwayo mazina yari yateguwe imbere kandi ko n'ababafata bari babyigishijwe kuko baraza aho baza gutora bakamenya n'aho
batwara
umwanya baza kubasanga iyo bakamenya niyo bajyana nicyo gituma igipfuriro cyo ku rubyiruko.
Reka ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi dufite akanya gatoya cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe Emmanuel Nkurunziza eka na Frederic Nzeyimana nyene hari abarundi batari bake bavuga ko cyane cyane mwebwe incabwenge ari mwe mukwiye kwira karorero abandi mukaraba ati eka mu Burundi birazwi ko abarundi bacanye mu bicanye mu bihe bitandukanye eka abicwa akari ubwoko nka bwose ni kuki mwebwe mutotanga karorero mukavuga ati umuntu wese yakoze ibyo bara reka tumushengeze aho kuvugira ko kesha na kesha usanga umenye ngo umuntu wese avugira ubwoko bwiwe icyo kibazo mukivuga ko iki Emmanuel Nkurunziza
akoze ntangwe guhura gatonya canke ndabibutsa twebwe mishyamwe rya ntubwira ubwoko umwe namba na gatonya no mu ntanga barara mwavuze nakoze kandi kwibuka nibukije abagumbiriza batwumbiriza yuko mu Rwanda ko twavuze ko twemera ko hapfuye abari mu bwoko bwo twebwe cyo dukora no guhagarara kuri cyerekana yuko igihe bimaze gutohozwa bikaboneka ko umuntu yishwa kubera ubwoko bw'iko yavutse ari umututsi bidasigura yuko duca tugomba yuko ico gikorwa cyo gusondera ubutungane kuwo yamaze gutunganirizwa bakakora anketi bakagira anketi gica gihagarara na ku gice gifutwe n'iyo CD kugira ngo babanze data wanje bumvikane ibishi na ko barondere abo babariciwe bo mu bwoko bw'abahutu n'ibitumwa bice cyo kikaba intangamarara.
Frederic Nzeyimana namwe mugire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyene kivuga ko nk'incabwenge ari mwe mwari mukwiye kuri akarorero abarundi cyane cyane bato bato mukamenya ko igihe habaye ubwicanyi eka mwese mwukorera hamwe ayo mashyirahamwe yanyu ukorera hamwe kugira ngo eka adome kurutoki abakoze ubwo bwicanyi maze bahanwe baba mu bwoko ubwo aribwo bwose ni kuko ibyo bintu bisanwe bitabonekeza cyane.
Kwebwe ni mu munani rwa Collectif de Survivre kimwe na Jenoside Hutu domine usandu zabaye apre ibyo nibyo turondera kuva kera nibyo dusaba kubera butungane bategerezwa kuringaniriza abantu hanyuma harimo n'ibyo byiho nyabwoko butungane akaba ari ubwo buza kuduma ku rutoki yuko ari iho nyabwoko atari ubwicanyi busanzwe aho dutandukanye na Manuel kandi adukoresha nanjye nize anthropologie narabigize mu bushakashatsi bwinshi uburyo basigura iho nyabwoko biratandukanye rwose nibyo bavuga ngo umuhutu yishe umututsi cyangwa umututsi yishe umuhutu. Mu Burundi wishe umuntu uwo ari wese yishe umuntu akaba ari umurundi wishe umuhutu cyangwa umututsi ibyo si byo biri iho nyabwoko ibyo biri mu butungane busanzwe wishe umuntu batiza kumucira imanza
ikorwa cyo mu rwiyi ibikorwa byo mu rwiyi Severe turabiga koko ariko mu kanya reka tubanze duhe ijambo abanywanyi biradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Denis Bayisenge
ni Tanzania.
Tanzania duka kwijambo ikirazo cy'imbere.
Ndabona severe ikintu iri kuyakora ni cyiza kuko ntabwo ijura ibiziga by'abahutu gusa cyangwa by'abatutsi gusa nimba hindi na kabiri ikaba ijura abahutu gusa kakerekera ngaho ibyaregamye iruhande rwa politiki ariko nindi zura kubindi na kabiri abahutu bapfa ikazoza kutita aha abantu bapfiriye ku gwita kamba mu kinogo kimwe cyangwa ibintu cyangwa mu kivunga ikabazwa n'abatutsi n'abatwa n'abaki ntavuga ari kwande ga politiki gusa rero dufite ingwana imwe mu mutwe tubonye ikintu kije kimwe kimwe amatora ikiro nyinshi tujya kwande ga politiki ariko kigali neza kirabe bakora gutyo cyangwa kuvuga ngo bari kwande ga politiki kumbe bajura ibiziga byose
Ndayisenge murakoze reka Emmanuel Nkurunziza agiye icabishwe
murakoze neza ngageje kuca muri makene umenga ikibazo ca Denis Bayisenge naho bitumvikana nka neza kubera umurongo nico kugomba kuvuga yuko ibikorwa severe cyakora uno munsi ngo bikorwa neza ngo kwataho ngo namba na gatanu ngo ikorwa yigambwa cyangwa ikorwa bya politiki sinibaza ko bivuga ariko biri no kuri uraze kugena severe bwa mbere na mbere yadutse na ko yongereje umurego nkuko bayivugaho hakurya ngo muri ibyo bikorwa bikajyana no kugene hariko hatangura ibikorwa cyo kwiyamamaza cya 2020 mu gace murenza ko yuko ibivuga ariko yashikiriza ibyo yita data wani bisegeranyo by'ibyo yamaze gutohoza usanga ni upapuro ni kopi ni fotokopi ibyavuzwe n'iyo nyine collective turiko turavuga no munsi collective yagenye ifitani amasezerano yo leta ya CNDD-FDD yakoze ubu bwicanyi kwa Dominique Rutoki Mutama nk'ubwo bw'ikaruzi atari ugomba kuyiyobagiza upfura kubona umuntu abona yuko ni nk'inya butatu
Frederic namwe Nzeyimana ku cyumviro cyashikijwe na Denis Bayisenge mu kanya gato
severe ubugira ikirakora haba ari mu gihari cya collective de survivants victimes de génocide de Hutu de 1962 avant et après tubona severe itari ikirakora neza icyo bayitumye gukora kuko amabi yose bayihaye kwiga na mabi yakozwe igihe igihugu cy'u Burundi cyakontororwa n'amareta ya micombero amareta y'abagaza amaheta ya buyoya bavuga nti twumva ariko aravuga izo leta zabikoze nti twumva ariko baravuga ntuze ari byo kwa micombero ari byo kwa bagaza ari byo kwa buyoya ntabyo ndumva severe iri kiravuga
Radio Ijwi ry'Amerika tuko turaje ku musozo w'ibiganiro n'amakuru yacu ariko imbere yaho reka tubibutse inkuru yerekeye itangazo rya OMS yafashe icyemezo kuri Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
yafashwe n'abahanga ba OMS baterana buri mezi atatu iyo hari indwara y'icyorezo iteye ahariho hose ku isi ejo bari mu nama i Geneva mu Busuwisi kugira ngo basuzume niba Ebola ikiri ikibazo cyihutirwa ku rwego rw'isi umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Ghebreyesus yasobanuye impamvu Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose ati nubwo bwose yagabanutse cyane muri Congo isi yose igomba gukomeza kuyitondera no kuyirwanya yivuye inyuma kuko umuntu umwe rukumbi uyirwaye ahantu nka hariya hahora umutekano muke ashobora kuyikongeza imbaga Dr Robert Stephen ukuriye itsinda ry'abahanga ku ndwara z'ibyorezo ba OMS nawe yashimangiye impamvu bafashe icyemezo ko Ebola ikiri icyorezo cyugarije isi yose ati turacyafite impungenge z'uko abantu bashobora kwirara kandi ko Ebola ishobora kubyutsa umutwe turamutse duhagaritse vuba vuba ibikorwa byo kuyirwanya kandi tukibona abantu bashya ifata
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio y'i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.